Yeni Radyo İzmir'de Amerika. Radyo İzmir'de Amerika bugiri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Njuti zashu mwaramutsa mahoro. Ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25.31 na 41. Mu Burundi Leonard Manirakiza niwe yahawe imirimo yo kuba umushikiriza manza mukuru wa Republika.
Baronsumanya wo kwerekana ico bashobora guterera kugira ngo ibintu bihinduke ritararenga rero nta uritera ingata umuntu nibaza yuko yobaho umwanya akaraba ivyo bakora.
Uyo ni umunyamategeko Dieudonné Bashirahishize yahoze ari cegera cy'umukuru w'urwego rw'abanyamategeko muri Afrika y'ubuseruko, akaba ari no mu runani Kavibe ruhurikiyemwo abashingwa manza baburana ku vyaha bihanwa n'ubutungane mpuzamakungu. Leta y'u Rwanda yatanze iminsi 15 kubakorera ubucuruzi mu karere ka Rubavu muri centre y'ubucuruzi y'amahoko ngo babe bakuyeho amazu bakoreramwo. Muri Kenya umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga yiyamirije inguvu yita iz'umurengera. Igipolisi cya Kenya gikoresha mu guhagarika imyerekano yabiyamiriza iduga ry'ibiciro n'ubuzima buzimvye muri ico gihugu. Abategetsi bo muri Iran bahagaritse abantu batari bake bo mu idini rya Bahai babagiriza gukorera iperereza rya Israel. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Kenya umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga yiyamirije inguvu yita iz'umurengera igipolisi cya Kenya gikoresha mu guhagarika imyerekano y'abiyamiriza iduga ry'ibiciro n'ubuzima buzimvye muri ico gihugu. Kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka runani ngo batavuga rumwe na leta Azimio barakoze imyerekano y'ukwiyamiriza imigambi ya President William Ruto rimwe na rimwe yavuyemwo gusahura no guhangana n'igipolisi. Kubwo runani Azimio abantu n'imiburiburi 50 barishwe kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Amara hisunzwe ibiharuro bitangwa n'igipolisi, abapfuye bagera kuri 20. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru b'abanyamahanga ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi, Raila Odinga yatangaje ko abanyakenya bariko bibonera n'amaso yabo inguvu z'umurengera z'igipolisi zitari bwibonekeza imbere yaho. Yavuze ko abapolisi n'imigwi y'inkozi z'ikibi barashe barica canke bakomeretsa abantu batari bake. Atangaza ko benshi mu bishwe atabigwanisho bari bitwaje. Ku bwa Odinga izo nguvu z'umurengera nubwo bwicanye byakozwe cyane cyane kubo mu bwoko bw'abaruwo aturukamwo. Mu kwagiriza abatavuga rumwe na leta ko bariko bakokeza ubwicanyi n'uruhagarara President William Ruto yaremeje ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye ko ashigikiye ko igipolisi giterezwa gufatira ingingo zikomeye inkozi z'ikibi abatera akajagari n'abo bose bashaka gutera akajagari mu gihugu. Mu Bushinwa umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga Qin Gang yakuwe mu mabanga yiwe asubirirwa na Wang Yi yari yakuwe muri ayo mabanga. Ntacyo atangajwe cerekeye impamvu z'iryo hindugwa. Ibindi tubibaza Geoffrey Mutagoma.
Itangazo ryashyizwe hagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri mu masaha yawo ntiryavuze impamvu Qin yakuwe ku mirimo ye. Gusa izi mpinduka zije nyuma y'igihe cy'ukwezi atagaragara mu ruhame n'ibihuha binyuranye bivuga ku buzima bwe bwite n'abakire babe mu bya politiki. Iyi minisiteri ntiyavuze uko Qin yaba amerewe cyangwa aherereye mu rwego rwo kubahiriza amahame y'ishyaka rya gikomunisiti riri ku butegetsi ku byerekeye kutivanga mu buzima bwite bw'umuntu. Ntibyoroshye kandi guhita amenyekana imvano y'izi mpinduka amashira kinyoma muri iki gihugu inzego za politiki zitamenerwamo kandi ubwisanzure bw'itangazamakuru bukaba bugerwa ku mashyi. Qin akuwe ku mirimo ye mu gihe politiki y'ububanyi n'amahanga y'Ubushinwa yari mu bihe by'inkundura yo kugira ijambo rihamye mu ruhando rw'amahanga kandi yari ku isonga yabyo.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa mbere yatangaje ibihano mu vy'ubutunzi ku basirikare batatu bo muri Mali bari mu mushikiranganji ajejwe kwivuna abansi. Bagirizwa korohereza no gushigikira ibikorwa vy'umugwi wa Wagner w'abacangero b'Abarusiya muri Mali. Ivyo bihano vyafatiwe intwazangabo zitatu zo mu gisirikare ca Mali, nabo ni Sadio Kamara mushikiranganji ajejwe kwivuna abansi, afise kandi ubwenegihugu bw'Ubufaransa Colonel Alou Boy Diara na Lieutenant Colonel Adaba Bagayoko bombi bari mu gisirikare kigwanira mu kirere cya Mali. Abategetsi ba Amerika batangaje ko hari ibyemezo ko abo basirikare b'intwazangabo bagize uruhara mu bikorwa bigayitse by'umugwi Wagner muri Mali. Ni mu itangazo ryashyizwe habona n'ubushikiranganji bujejwe ikigega muri Amerika Brian Nelson cyegera cy'umushikiranganje w'ikigega aje rwiperereza kubijanye n'iterabwoba n'amafaranga y'imigwi y'abagizi ba nabi yasubiwemo avuga ko ingingo ya leta ya Amerika yafashe ku munsi wa mbere yerekana ku mugaragaro ko abategetsi ba Mali borohereje ugushinga imizi kumugwi Wagner muri Mali mu kiringo cy'imyaka ibiri irangiye. Yatangaje ko abo bategetsi batumye abanyagihugu bagereramirwa n'ibikorwa bihungabanya umutekano kandi bihonyanga agateka ka muntu vy'umugwi Wagner. Ni mugihe kandi batumye uwo mugwi ucukura amatungo y'ico gihugu ku nyungu zawo mu bitero ukora muri Ukraine. Muri Denmark, umugwi w'abagwanya idini rya Islam bise Danish Patriots baturiye ibitabo vy'ikorowani imbere ya ambasade za Misiri na Turkiya mu gisagara ca Copenhagen ejo ku munsi wa kabiri. Ivyo bitabo bifatwa nk'ibitagatifu mu idini rya Kiislam kandi biheruka guturigwa n'intagondwa z'uwo mugwi muri Denmark na Sweden birashavuza abayisilamu. Oriane Tanishaka araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Iryo turigwa ry'ibitabo vya Koran ryagizwe mu myerekano yateguwe n'akagwi kitwa Danish Patriot. Ako kagwi kintagondwa zigwanya idini rya Islam kabikoze mu gisagara ca Copenhagen kuri no munsi wa kabiri. Ivyo bibaye mu gihe haize indwi zitari nke habaye myerekano muri Denmark no mu Sweden yashavuje abayisilamu cyane. Mu myerekano yabaye muri ivyo bihugu abaserukizi bavyo bavuze ko banegura iturigwa ry'ivyo bitabo bitagatifu by'idini rya Islam ariko ko badashobora kubihagarika kubera amategeko yaho akinga ukwishyira no kwizana mu gushikiriza ibyiyumviro. Mu ndwi iheze naho imyerekano yabaye muri Iraq abayirimwo baraturiye inyubakwa y'ubuserukizi bw'igihugu cya Sweden mu gisagara cya Baghdad buratokomba. Ejo ku munsi wa mbere umushikiranganji wa Iraq ajejwe imigenderanire n'amakungu yasabye ibihugu by'ubumwe bwa Buraya kwihweza neza amategeko bavuga ko yerekeye uburenganzira bwo kwishyira no kwizana mu myerekano n'isano riri mu guturira igitabo cya Koran.
Mubandanye kumviza Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet we akaburungu radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook voa radio yacu mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi, Leonard Manirakiza niwe yahawe imirimo yo kuba umushikiriza manza mukuru wa Republika. Yemejwe n'abagize inama nkenguzamateka asubirira Sylvestre Nyandwi ari muri ayo mabanga kuva mu kwezi k'umunani mu mwaka w'2016. Umushikiranganje ajeje ubutungane yatangaje catumye Nyandwi akugwa muri ayo mabanga. Eroje wiri kaneza dufitiye inkuru y'Idonido.
Inama nkenguzamateka isasa ku murwa mukuru wa politiki giteganiyo yemeje Leonard Manirakiza kuba mushikiriza manza kizigenza wa Republika kuri uyu wa kabiri. Yatowe ku majwi 38 kuri 39. Umushikiranganje w'ubutungane niwe yari yaroye gutanga mu nama nkenguzamateka umwidondoro wiwe. Domine Banyankimbo ntiyigeze yavuga icyatumye Sylvestre Nyandwi yahora aramutwaye umabanga kuva mu kwa munani 2016 ayabagozwamwo. Gusa yavuze ko umushasha azanye ubwira bwinshi. Umushikiriza manza kizigenza umushasha aturuka mu bwoko bw'abahutu nkuko biteganywa n'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha. Ni mvukira y'intara ya Muramvya hagati na hagati. Uwo yasubiriye nawe n'umuhutu wo mu ntara ya Bujumbura mu Burengero. Manirakiza yazwi cyane igihe yari umushikiriza manza mu ntara ya Muramvya avukamwo aho hagati y'ukwa gatandatu n'ukwa munani 2016 yafungisha abanyeshuri bagera kuri batandatu bari basibanganije ifoto ya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza mu bitabo by'ishure. Anazwi kandi nk'umwe mu bashashe mu rubanza rw'urupfu rwa Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere yatowe mu nzira ya demokarasi akicwa amaze amezi atatu gusa ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Baba bari mu ibohero rya Gitega canke ababuranye badahari bose bavuze ko umunyororo baciriwe harimwo gufungwa wo guherayo ari icyemezo cya politiki atari ingingo y'ubutungane. Ubu yari muri sentare ntayinyuzwa akaba yari umwe mu bakuru b'amaservise. Kuri uyu wa kabiri yemererwa icyarimwe n'abandi bacamanza umunani baroye muri urwo rukiko rukuru mu gihugu. Munyamategeko Dieudonne Bashirayishize yahoze ari icegera cy'umukuru w'urwego rw'abanyamategeko muri Afurika y'ubuseruko akaba ari no mu runani kavib rurikiyemo abashingwa manza baburana ku vyaha bihanwa n'ubutungane makungu. Avuga ko umurwi mushasha abarundi bawiteze ko byinshi narijya utowe mu gihe umukuru w'igihugu ubwiwe amazi gihe yidoga ku ico gisata kibangamiwe n'ibiturire n'ukutigenga.
Abacamanza bashasha bahejeje kugenwa muri sentare ntanyuzwa y'u Burundi n'umushikiriza manza mukuru wa Republika y'u Burundi baje mu gihe umukuru w'igihugu amazi gihe kinini yidoga avuga ko ubutungane bwazingamitswe n'igiturire bukazingamikwa kwa no gukoreshwa n'abahambaye kugira bakingira inyungu zabo canke kugira bacireshe izangondagonde inzira y'akarengane abarundi rero bazoba biteze ko byinshi babiteze ko ibintu byinshi bihinduka
amazina y'abacamanza n'umushikiriza manza akizigenza wa Republika yari yemejwe kuri uyu wa mbere mu bikorwa by'inama nkuru y'ubutungane n'urwego rurongowe na President Evariste Ndayishimiye icegera ciwe muri ayo mabanga nje hangenda banka yahoze ya mushikiriza manza akizigenza avuga ko abagenywe bose arabakenyezi n'abagabo babushitse kandi bazofasha kugira imanza z'umurengera muri sentare nta inyuzwa zigabanuke
nkako nkuko byashikirijwe muri yo sentare huzuyemo imanza nyinshi cyane kandi aho nyene igitigiri cyabayigize ari gitoyi cyane igihe mujye abandi bacamanza rero rizotuma izo manza zigabanuka gutyo abene igihugu baruhuke kwama barindira gihe kirekire ko imanza zabo zicibwa abagize inama nkuru y'ubucamanza bamaze kwiheza neza amazina y'abashikirijwe ngo bagenwe mu mabanga atandukanye basanze ari abagabo n'abakenyezi babikwiye ufatiye ku buhinga ubukerebutsi n'ubwitonzi basanzwe babaziko baca barabemeza bose
nagenda bankamenyesha ko umukuru w'igihugu ararwe ishinga n'igisata cy'ubutungane
ku bindi bibazo byo kwigwa n'inama nkuru y'ubucamanza nyiricyubahiro umukuru w'igihugu yatangaje ko bigiye kwicarirwa bimwe biboneka kugira ngo bizotoregwe umuti uramba ati ingorane zihanze ubutungane ni nyinshi kandi zihambaye
umunyamategeko bashyira ishize we asanga hakiri kare kugayira abagenywe cyangwa kubashima naho muri kahise atakintu gikomeye bakoze mu guteza imbere ubutungane
ku bacamanza cyangwa no kumushikiriza manza nta kintu kinini umuntu yovuga co bacara baranze muri kahise mu bijanye no guharanira ukwigenga k'ubucamanza ariko kumburengira baronse umwanya wo kwerekana ico bashobora guterera ku kugira ngo ibintu bihinduke ritararenga rero nta uritera ingata umuntu nibaza yuko yobaha umwanya akaraba ibyo bakora muri kahise ari bamwe bamwe ubona bakoreshwa muri ibi na biriya ariko abarundi bakaba biteze kuraba bafatiye ku byo umukuru w'igihugu yaragize iminsi avuga ko yifuza kuraba ibyo bakora nta muntu rero byosinziriza ngo hari igitangaza baje gukora ariko umuntu azobarabira kubikogwa
ubaje ku butegetsi mu 2020 ngibiri president Evariste Ndayishimiye yumvikana kenshi yaraye abacamanza n'abakora mu gisata cy'ubutungane mbere avuga ko n'amategeko bakoresha benshi batayasoma uhereye ku ibwirizwa nshingiro akatari gake yagabishije kuzobafuta umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe we yagabishije mu kwindwi umwaka uheze ko abacamanza bakomeje kwigenza nabi bashobora kuzosubirizwa n'abashingantahe b'intahe yo kumugina bacimanza mu mitumba n'uducimbiri eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Leta y'u Rwanda yatanze iminsi 15 kubakorera ubucuruzi mu karere ka Rubavu muri centre y'ubucuruzi y'amahoko ngo babe bakuye amazu bakoreramwo ubutegetsi buvuga ko biri mu ntumbero kwirinda ibindi biza bishobora gutera muri ako karere k'uburengero Gloria Tuyishime yadukurikiraniye iyi nkuru
Centre y'ubucuruzi y'amahoko iherereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Kanama iza guhahirwamo n'abaturage bavuye mu turere dutandukanye tw'uburengerazuba turimo Ngororero Nyabihu Rutsiro ndetse n'abaturutse mu mpande zose z'aka karere iherereyemo bamwe mu baturage bemeza ko imaze imyaka isaga 70 ikorerwamo ubu bucuruzi kwa kane ushize ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bitegetswe na Minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse minema bwategetse abanyirimazi y'ubucuruzi muri centre y'amahoko ko mu minsi 15 baba bamaze gusenya amazu arenga 200 kurira nkuko aho twahasanze babitubwiye ni nyuma yuko amwe mu mazu y'abaturage nayo ubucuruzi agiye ari hakamenyetso kagaragaza ko adakwiye kongera guturwamo cyangwa se gukorerwamo kuko yashyira ubuzima bwabo mu kaga ibi biri ku mazu ari muri metero 10 hafi y'umugezi wa Sebeya Munyaneza Vincent umwe mu bikorera wari ufite inzu y'ubucuruzi aha muri centre ndetse yari afite ibicuruzwa bihagaze agaciro k'amafaranga miliyoni 10 z'amanyarwanda aganira n'ishuri rya Amerika yatubwiye ku iki cyemezo cyamutunguye ndetse cyamuteye ihungabana impamvu umuturage avuga ibi ngo nuko inzu ye rideni ryabanki
yewe nishuzaga ibintu bifite nibura gacyo ka miliyoni 10 kandi na indi muri Tanzania kandi n'inzu nakoreragamo yari yanjye uyu munsi wa none rero ufite deni rya banki ugomba kwishyura kandi iyo nzu nayitanzemo ubugwate muri banki ndamutse mvuye ahangaha nkagenda kwishyura banki byaba ari ikibazo
uyu mucuruzi yatubwiye ko kurihira abana be amashuri ataba kibishoboye
ikindi cya kabiri abana kwiga urumva kiba kiba kibazo kuko niho ubuzima bwanjye bwose bwa buri munsi niho buri niho mbyukira niho nirwa
Mukaka Kamari Olive nawe afite iduka ricuruza ibijyanye n'ifu y'ubugari ku myaka ya 70 n'imisago aribaza ikizamutunga mu gihe ntacyo akibashije gukora uretse ubucuruzi
akarangane dufite nuko hari abagiye kwasenya naho twakuraga menervara y'abana nkanje murarona ndashaje ni passion nari nsigaranye none nibahankura ndajya he ko batatorangiye naho kujya
kuri muturage we ngo mahoko ni igihugu ku baturage bayituriye ndetse bayikoreramo
mahoko bwayo mahoko ni igihugu twebwe nabo twabona amaboko yasenya igihugu cyacu niho twubatse niho watugize bafite umutungo muri make umutungo bafite utunze abantu benshi bivuga ngo nta muntu ufite umuryango hano uri mu cyiciro cya mbere nta mwana w'umuntu ufite inzu hano wagwara bwaki n'abana bacu aya mazu niyabarihira isura hano Kanama
Icyakora ari cyo bamwe mu baturage benda gusenyerwa amazu batekereza bakora mu kimbo cyo kugira ngo leta isenye santire bamaranye imyaka yose.
Icyifuzo dufite ni uko leta yacu ubumwe nk'uko ikunda abanyarwanda yareba uburyo ki idufasha ntituve mu santire yacu y'ubucuruzi bwa mahoko cyane kuko imaze imyaka myinshi ihari, ikindi igashaka uburyo kibungabunga ahasenyutse cyangwa ahangiritse, hanyuma tukagumya tugatuza tugashaka uburyo twiteza imbere cyane kuko n'ahandi hantu twakwimukira dufite.
Ubuyobozi bw'urugaga rw'abikorera mu karere ka Rubavu abaturage baherereyemo ntacyo bwabashije kudutangariza ku byerekeranye n'iki kibazo. Yewe n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu nuko kuva ku munsi w'ejo kwimura abantu uko biteganywa mu itegeko ngenga nimero 18 akarongo kaberamye 2007 ryo kuwa 19 z'ukwa kane 2007 ryerekeye uburyo bwo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange riteganya ko bikorwa gusa habanje gutangwa indishyi ikwiye. Ubwo guverineri w'intara y'Uburengerazuba Bitegeko Francois aheruka gusura akarere ka Rubavu mu minsi ishize, we yavuze ko hari amazu atarasenywe n'ibiza ariko bigaragara ko yashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Yemeje ko nta kindi cyakorwa uretse kwimuka ku bafite ubwo bushobozi.
Hari amazu ubwabo yasenyutse ariko hashobora no kuba itasenyutse yasigaye ihagaze, ariko aho hantu ibiza bigarutse byamutwara. Abo rero bo bazimuka twamaze kubona aho tuzabimukira. Abadafite ubushobozi leta izabafasha, abifite bashake uko bahava kuko ntabwo bajya kwiyahura n'ubundi ngo bagume ahantu n'ubundi batazaramba ahantu batazaramba.
Gusa bamwe mu baturage bemeza ko baramutse bahawe ingurane z'amazu yabo y'ubucuruzi bakomeza akazi kabo nta nkomyi. Uretse abacuruzi, abaturage bafite ikimenyetso cyo kudatura mu mazu yabo bakomeje kwibaza uko bizagenda. Aba ni bamwe muri bo.
Kandi si nzi niba dushobora kwimurwa tugakomeza kugira uburenganzira mu butaka dutuyemo no mu mago twari dusize. Aho rero ng'abaturage tunahagira imbogamizi kubera ko ntabwo waba ari utuye ahantu hujuje ibyangombwa ufite n'ubutaka burenga hegitari ngo wishimire kwimurwa ngo ujyanwe ahandi hantu uzatura mu buryo bubangamye n'imirire ari naho ukora ibyo kurya.
Iki cyemezo kiramutse gishyizwe mu bikorwa, ba nyirimazu bose baba batakaje miliyari zisaga 5 kuko umuryango umwe gusa kugeza ubu uhabwa agaciro ka miliyoni 25. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, Irubavu.
Mu Burundi ibiciro by'ingendo mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara zose z'igihugu byaraduze, ni nyuma y'iduga ry'ibiciro bya essence mu ndwirangiye. Ni inkuru ya Tirive Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Ingingo yo kuduza ibiciro byo kwiyunguruza yatangajwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo kunguruza abantu n'ibintu ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere. Kubiyunguruza baba mu gisagara cha Bujumbura baje mu makariti atandukanye hiyongereye amafaranga hagati ya 50% y'amarundi, naho kubaja mu ntara zo hagati mu gihugu hiyongereyeho hagati y'amafaranga 1,500. Umushikiranganje w'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi Marie Chantal Nijimbere yashikirije icatumye duzu byo biciro byo kwiyunguruza.
Dufatiye ishingwa ry'ibiciro by'igitoro riheruka kuba itariki 21 mu kakaro mwaka w'2023 twisunze ineza y'abakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu na bene kwiyunguruza nyene. Ubushikiranganje bw'ubudandaji mu gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bushinze ibiciro byo kwiyunguruza.
Ijwi rya Amerika yavuganye n'abanyagihugu bariko barafata ingendo zija mu ntara zitandukanye z'igihugu zirimo Gitega, bavuga ko bashimishijwe n'ibyo biciro kuko kare bahora bariha amafaranga menshi kurusha yashizweho.
Ijyangingo jewe na yakiriye neza cyane kuko turaje ibeho twagira ko twaje twumva ari byiza cyane. Kare mu gushika Gitega twarariha 15,000, ubu turaje 9 ego cyenda niyo tuza kuriha n'imiryango twaje duhebana. Ufite imiryango kure tubashobora kuvuga ngo uze kuraba imiryango
babona nko kuzi ni Bujumbura niho hari amapolio makuru cyangwa Gitega, mugo ntiwajya kwifuza bitewe n'uburyo burebe.
na vyakiye neza kuko na namfisa ya makuru na yumvise
bakifuza ko ubushikiranganje bubijejwe bwo kurikiranira hafi ishigwa mu ngiro y'iyo ngingo kuko n'ubusanzwe ibiciro byari bihasanzwe mu myaka iheze bitubahirizwa
Kushikana juga basho njengo, lukuli huko boshi la hona bakuli chila na makale lako uyonze yuwa hirizwa, kuisho vichi yuwa hirizwa, kuko basho wa kuichi kamucheza, niba chuba hirizwa. Abajeje umutekano bayifashe mu minwe nibaza ibintu byogenda neza cyane
naho biruko abunguruza abantu n'ibintu bazwi nk'abashoferi bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bobo ntibakira neza igiciro cyashinzwe berekana ko muri iyo ngingo harimo agahaze bivanye n'igiciro cy'igitoro giheruka kuduzwa
turazi n'igiciro cy'igiciro cyaduze muri make ajya 50 bashize kose navuga ko amafaranga kwiye urabona ko nka essence bashize ko
Abo bashoferi bagasaba ko igiciro cyo kwiyunguruza cyo duzwa kurusha icyatangajwe n'ubushikiranganje. Kubijanye n'iyubahirizwa ry'ibyo biciro byo kwiyunguruza byashizweho n'ubushikiranganje bw'ubudandaji umushikiranganje Marie Chantal Neje imbere arahumuriza biyunguruza ko bizokurikiranwa ahamenyesha ko ibyo biciro bishasha bitegerezwa kumanikwa mu mamodoka yose
abunguruza abantu n'ibintu basabwa kumanika mu miduga yabo ibi biciro abajeje intwaro hamwe n'ibisata byo kugenzura uruja n'uruza mu mabarabara basabwe kudufasha mu iyubahirizwa ry'ibi biciro bishinzwe mu gihugu cyose no kugenzura ko ibiciro bimanitse mu miduga biyunguruza abantu
ku kibazo cy'abashoferi basaba ko ibiciro byashyizweho bisubira kongerezwa ijwi ry'Amerika yagerageje kurondera ababishinzwe muri ubwo bushikiranganje bw'ubudandaji rirabakena gusa mu itangazo ubushikiranganje bwasohoye risigura neza ko ibiciro byatangajwe bitegerezwa gutangura kubahirizwa kuva itangazo risohotse bw'igenekerezo rya 2024 za kuno kwezi mu gihugu hose Chedive ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC ni umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no muhe tugezemmo mwateguriye kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 7 1948 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe Harry Truman yaciye ivanguramoko mu ngabo z'igihugu ikaze mu kiganiro Amerikana. Abahanga mu by'amateka batubwira ko abirabura ba mbere na mbere bageze mu cyaje kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1619 barabacakara muri koloni z'abanyaburayi ku mugabane wa Amerika. Nyamara barwanye intambara zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera ku ntambara y'ubwigenge yatangiye mu 1775 kandi nta burenganzira na gato bari bafite. Icyo gihe koloni z'Ubwongereza 13 zishyize hamwe zirwana nabwo kugera zitsinze zikora Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu kimwe rukumbi. Byibura abirabura 5,000 barwaniye Amerika naho abandi bagera ku 20,000 barwaniye Ubwongereza. Ubwo ariko ntibabaga bavanze n'abazungu. Abazungu babaga bari mu mitwe y'ingabo zabo yihariye n'abirabura bikabuko ariko bo bategekwa n'abaofisiye b'abazungu. Niko byakomeje mu myaka 170 yose yakurikiyeho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi buri gihe abirabura baritwaraga neza. Usibye mu kazi k'ingabo, abasirikare b'abazungu n'ababirabura kimwe no mu buzima busanzwe bw'igihugu muri rusange bari bafite amavuriro ya gisirikare, amashuri y'abana, ubunywero, uburiro, ubwiherero byose bitandukanye. Imishahara yabo nayo yarasumbanaga cyane. Kuva mu kwezi kwa 7 1932 Benjamin Oliver Davis Jr. yize ishuri kaminuza ry'ingabo z'igihugu rya West Point riherereye muri leta ya New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu myaka ine yose yahamaze, bagenzi be b'abazungu biganaga bari baramuhaye akato gusa kubera ibara ry'uruhu rwe. Ntawe bigeze basangira icyumba yabaga wenyine. Yariraga ku meza ye ya wenyine. Yari afite ubwiherero bwe wenyine. Bamuvugishaga kandi kubirebana n'akazi byonyine gusa. Bibwiraga ko azageraho agacika intege noneho akiyirukana mu ishuri ubwe. Ahubwo byamuteye ingufu nyinshi, ariga atsinda ari mu ba mbere. Yarangije mu kwa gatandatu 1936. Yari abaye umwirabura wa kane mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari utsinze muri West Point nyuma ya Henry Flipper mu 1877, John Alexander mu 1887 na Charles Young mu 1889. Ubwo kandi yari abaye ofisiye wa kabiri w'umwirabura mu ngabo z'igihugu zose muri uwo mwaka w'1936. Undi yari asanze ari ofisiye w'umwirabura ni se umubyara Benjamin Oliver Davis Sr. Davis Jr. yazamutse mu mapeti aza kuba umwirabura wa mbere na mbere winjiye mu rwego rw'abajenerali mu ngabo zirwanira mu kirere. Yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru mu 1970 ari Lieutenant General w'inyenyeri eshatu. Mu kwa 12 1998, President Bill Clinton yamuzamuye mu ntera kandi yari yaravuye ku rugerero, amwambika inyenyeri ya kane ya General, ari naryo peti ryo hejuru mu gisirikare cy'Amerika. Mu buzima bwe bwose, Benjamin Oliver Davis Jr. yaharaniye kwivangura moko ricika mu ngabo z'igihugu. Imiryango iharanira uburenganzira bw'abirabura nayo yashyize igitutu kinini kuri guverinoma kugira ngo irangize iki kibazo muri rusange no mu gisirikare by'umwihariko. Ijwi rya Amerika. President wa 33 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Harry Truman, wategetse kuva mu 1945 kugera mu 1953, niwe washyize ingufu nyinshi za guverinoma ku kibazo cy'ivanguramoko mu ngabo z'igihugu. Kuri we, nk'uko yigeze kubyandika, ivanguramoko ni indwara imunga abantu, ni shitani evil mu cyongereza, tugomba guhangana nayo aho igaragaye hose. Yagiranye inama nyinshi n'intumwa z'abirabura kugera rero igihe afashe icyemezo nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu aciteka executive order numero 9981 ku itariki ya 26 y'ukwa 7 1948 ritegeka ko ivanguramoko ritemewe na gato mu gisirikare mu nkingi zacyo zose. Mu 1998 ku munsi w'isabukuru y'imyaka 50 y'iriteka, nyakwigendera General Colin Powell wabaye umwirabura wa mbere na mbere kugeza ubu wategetse ingabo zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaravuze ati kuva icyo gihe igisirikare nirwo rwego rukumbi rw'igihugu, umwana w'umwirabura yatangiye kugira amahirwe hakurikijwe ubutwari bwonyine gusa hatitaweho ibara ry'uruhu rwe. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Juti mwalimu duteza matwi ahani hivigani rafiza achu virangiriye, tulawashimye chane kwa mwaisa mwagu kulikira ijwi rya Amerika, tulawashimye kani na wagenzi wa achu bose agizuru hara muri hivigani ilo. Nadia Taha niwe ya tufashirire kubashikirize hivigani ilo. Kuri mikono mwalimu na anja Fideni Yongabo. Mugira mahoro ni bihevdiza mwandanya kukulikira hivigani rafiza achu kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.
Bye. bagere ku mutima tubifurije kuramba.